nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nchuti na mwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri igenekezo rya 14 Ruhuma no mwaka w'2023 twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Integuro y'itegeko rishasha riho uburenganzira umucamanza umwe rudende gusasa mu ntahe y'icese yaremejwe kuri uyu wa mbere n'abashingamateka b'inamashingamateka y'u Burundi. Umushikiranganji w'ubutungane akaba yasiguye ko biri mu ntumbero yo kubahiriza amategeko y'akarere u Burundi burimwo. Wanonosoye amategeko akavuga ko iyo ngingo ari nziza ko inagira n'ingaruka mbi. Mu bijanye n'intwaro naho ku mutumba Muremera ni muri komine Ngozi ntara ya Ngozi nyene umukuru wo mutumba yarakuwe muri ayo mabanga imvo nuko ngo yoba yaretse kwitaba telefone ya musitanteri wa komine Ngozi ariko ashaka kumutumira mu bikorwa rusange. Ayandi makuru akavuga ko yakuwe kubw'ivyiyumviro vyiwe vya politiki. Inzu nazo z'uburiro zirenga 13 hamwe n'ubunywero 12 nivyo bibanza vyogawe mu gitondo co kuri uyu wa kabiri na musitanteri wa komine Muyinga. Imvo yatumye ibibanza vyogwagwa akaba ari sukurike rirangwa muri ivyo bibanza. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu kunkurikiye ku masonga bane mu bahanira agateka kazi na muntu mwishira hamwe AFGB rihurikiyemo abakenyezi bizi by'amategeko hamwe na APDH riharanira amahoro n'agateka kazi na muntu bahagaritswe mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu gihe bariko baja mu gihugu cy'u Buganda. Umushingwa manza Sonia ni ku masabo aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe AFGB Marie Emerusabe umuhuza bikogwa muri AFGB Silvana Inamahoro umuyobozi nshingwa bikogwa wa APDH na Habyarimana Odasa aserukira imbere y'amategeko APDH bose bakaba bahagaritswe n'umutahe w'umushikiriza manza abagiriza gusuma urusaku ivyo bita espionage mu Gifaransa baca bajanwa mu iperereza hafi ya katedrali jina mundi mugisagara cha Bujumbura. Amakuru ya nyuma uruganda kwa Radio Nzamba rwanonse nuko batanguye gusambishwa igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Amakuru twateguye tubandanyije mu gisata cy'ubutungane n'amashingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rishasha iriho uburenganzira umucamanza umwe rudende gusasa mu ntahe y'icese. Ivyo ngo bizotuma imanza zinyaruka kandi umucamanza ngo azokwitwararika icyo ariko arakora kuko atabikoze neza canke nabi ariwe azobibazwa. Byavuzwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji w'ubutungane Domina Banyankimbona yaragiye gusigura abashinga amateka imvo n'imvano y'iyo mpinyanyuro ahavuga ko ari mu ntumbero yo gukurikiza amategeko yo mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko u Burundi burimwo. Reka inkuru tubibaze Karine Dusabe.
Imvo nyamukuru yatumye yasubirwamo iyo mpinyanyuro ngo ni uko ubutungane bwo kwisunga amategeko mpuzamakungu na cane cane amategeko akoreshwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko akarusho. Nk'uko umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona yabisiguye, ingingo y'umucamanza umwe izotuma umucamanza ashinzwe idosiye agira ico abazwa ku ngingo yafashe. Bimwe mu makenga yashikirijwe n'abashinga amateka ngo ni uko umucamanza umwe ashobora kuremerwa n'abamuhamagara bo hejuru maze idosiye akayikora uko bavyifuza. Umushikiranganji w'ubutungane arabahumuriza.
Ibi vy'uko hoba umucamanza umwe mumva n'imvano n'abashikirije yuko atari ikintu gishasha cane hariho mu ngingo zibwirizwa ryahahora izerekana ko umucamanza ashobora gukora ari umwe. Kira noneho uku gukora k'umucamanza umwe si ibintu byo mu Burundi gusa, mu bihugu duhana imbibe mu bihugu dusangiye akarere barabikoresha. Hanyuma ikindi cyongeye ko ni uko mwamenya ko abacamanza bonyine muri aya maborayitasi tugenda turakora benshi nibo bisabiye ati ubwo nihoba kohoba gusasa umucamanza umwe kugira umwe yinyemangire ibyo akora ntihagire ukukwega kwegana kuko ndababwije ukuri nuguhaba abacamanza ari batatu kenshi wasanga umucamanza afite idosiye niwe yayikurikirana cyane gusumbya hama hari aho yanayikurikirana ukasanga izigorane z'abandi bagenzi we nkumbure bagize andi makontakti bavuganye n'abantu basanga izigorane akarusho ni uko umucamanza aziyumva zigengahandi imbere igikorwa kindabaje wenyine ndayikoze neza ije wenyine ndayikoze nabi ije wenyine ikindi urumva ubwo muri icyo gihe aca haduga umwitwararika w'ibikorwa akora akitwararika muri uwo kwitwararika bizonoroha n'ubugiragire icabazwa.
Umushikiranganje akaba yamenyesheje ko iyo minyanyuro shasha izotuma ubutungane bwegera abanyagihugu maze imanza nazo zikanyaruka indi ngo ni uko bizokoroha gusubira gutororokanya inzandiko ziba zakuwe muri dosiye canke zatakaye nk'uko byari bikunda gushika. Iyo minyanyuro izotuma kandi n'imanza z'ido n'ido zahora zija muri sentare na inyuzwa zigabanuka.
Karin Dusabe arakenuye integuro yitegeko ubwayo ngo ni nziza ariko kandi ngira n'ingaruka mbi mu gihe abacamanza bobandanya bakorera ku gitsure cy'abari muri leta bisigurwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana yanonose amategeko avuga ko iciza ari uko atamucamanza yosubira kwikinga inyuma y'umugore w'abacamanza baciye urubanza rutumbereye canke rutabereye. Umushingwamanza Janvier Bigirimana amenyesha ko iyo ngingo ariyo kwitondera mu gihe rimwe na rimwe ingingo y'umucamanza iba yatamitswe n'ubutegetsi tumutegeyo.
Icambere cy'ugushima nuko ingingo y'ugushiraho umucamanza umwe ivyo bita juge unique mu Gifaransa bizotuma abacamanza kumbure bagabanya kujya ibiturire kuko ubuye bizoba bigoye yuko umucamanza yikika inyuma y'umugwi w'abandi bacamanza bakoranye kuko bizotuma umucamanza yaciye urubanza kanaka aba azwi aho kuvuga ngo n'abacamanza batatu shanke barenga baciye urubanza ku buryo umuntu rimwe na rimwe atamenya babariye ibiturire shanke babakoze amakosa. Ikindi twibaza bishobora gufasha n'ukongereza ibitigiri by'abacamanza ni kuvuga ni gufasha kugira ngo ikibazo kijanye n'abacamanza bari basanzwe ari bake gishobore gutora umuti na cyane cyane yuko dosiye yahora yigwa n'abacamanza bashika batatu ubu tuzosanga umucamanza umwe ashobora kuyiga. Amakenga ntitwoyabura na cyane cyane dufatiye yuko mu Burundi hari ibibazo by'umutekano, hari ibibazo bijanye n'uko ubutungane butigenga, hari ibibazo bijanye n'uko abategetsi bakoresha ubutungane uko bashatse. Tukibaza rero yuko bibandanije uko abacamanza bazotegwa ubwoba ugasanga biroroshe gukoresha umucamanza umwe umushanke kumutera ubwoba. Aho rero twagomba dusabe yuko leta yoshiraho ingingo zikomeye zo gukingira abacamanza ntibazotegwa ubwoba shanke babandanye bakuba ibikoresho shanke ngo umutekano wabo uhungabanywe na bamwe usanga bifata nk'uko bo bari hejuru y'amategeko. Hamwe ho bariho gushaka leta irashobora gufata ingingo zituma abacamanza bagerageza gukora bidegeneza cyane bakingirwa ku manza babaciye ntihagire abagomba kubahohotera babahora kuba bakoze akazi kabo ko guca imanza.
tukiri mu gisata cy'ubutungane nyene hari abapolisi babiri bo ku kirindiro cyo ku mutumba Rugazi ni muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza bapfungiye muri komisariya y'intara ya Kayanza kuva kuri uyu wa mbere uheze bivugwa ko bafashwe ku mvo z'uko baheruka kwakira igiturire bahawe n'abantu bari bashoye mu kinyegero ibiraya mu gihugu kimwe mu bibanyi by'u Burundi kandi bujwe n'amategeko mu gihe rero bariko bakoregwa dosiye kugira ngo vuba bashengezwe imbere y'ubutungane aho bari mu gasho k'inyamirama binyene harapfungiwe umugabo w'imyaka 22 azwi ku izina rya Patrice Habonimana wo ku musozi Munege ni muri komine Kabarore nyene yagirizwa kuba mu ijoro ryakeye kuri uyu wa kabiri yafatanywe ibiro bibiri by'ubutare bwo mu bwoko bwa Corton akaba yariko abujana kubushora mu bihugu bibanye mu kinyegero nawe nyene akaba ariko akogwa ko matohoza kugira vuba azoshikanwe imbere y'ubutungane tumira mate tuje tubandaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
amakuru twabateguye tubandarize mu gisata cy'intwari bereye umukuru w'umutumba Muremera muri komine n'intara ya Ngozi yakombowe mu mabanga yo kurongora umutumba. Amakuru ava ngaho ku mutumba wa Muremera akavuga ko yazize kutitaba telefone ya mustanteri w'iyo komine Ngozi ashaka kumutumira mu bikorwa rusange, ariko ayandi makuru avuga ko ikinyegeje inyuma y'ikombogwa ry'uwo mukuru w'umutumba Nyabuna ari uko ari umunywanyi w'umugambwe Senel usanga utavuga rumwe na Sende DFDD mustanteri akomokamo Josephine Jones Nkunziman.
Ikombogwa ry'uwo mukuru w'umutumba ntijyakiriwe neza mu bo yahora arongoye bibaza ko yoba yazize umugambwe akomokamo wa Senel utavuga rumwe na leta kuko ibyo bamwagiriza bitagira ifatiro. Umviriza umwe mu batowe kuri uwo mutumba
afite umubabaro mwinshi ingene umukuru w'umutumba wacu yahagaritswe mu bintu tutazi neza twebwe ibyo tuhindiyatsinze yuko umukuru mu Senel amusantere akamuhagirira cyane kuko mu bikorwa rusange twebwe twamatwe ba mbere n'umutumba wacu ntabwo urigera ugahiba ariko mu gace na kabiri natwumva ngo bampagaritse ngo ikiringo cy'ukwezi ukwezi rero kwaraheze uhetse twaratwaye n'umukuru w'umutumba wacu asiga mu kati kiwe turabura agera mu nama akamusohora.
Bavuga ko umukuru w'umutumba yatwara neza kuko ataraba mpunzi canke abo basanga iyo mugambwe agitwara ngo yafatwa nabi akimwa ijambo bakanamubuza no kwicara mu bandi bakuru b'imitumba n'ubutumwumvirize.
Yumviriza abanyagi bose twese atwumviriza namwe hano atwumviriza yabo basanga umugambwe Senel aramwumviriza wadasanga umugambwe aramwumviriza ndetse n'uri mugambwe Senel FDD atavuga rumwe aramwumviriza ntituzi igituma rero bariko baramutoteza.
Amakuru yo kwizera ava ngaho ku Muremera yemeza ko icatumye akugwa ari ugwitwazo kuko ngo yazize ko atitavye telefone ya chef wa zone amutumira mu bikorwa rusangi ico giye telefone yitabwe n'umutambukanyi wiwe bakavuga ahubwo ko yazize kuba ari umunywanyi wa Senel. Kuri ivyo vyose twaronde musanteri wa komine Ngozi Joseph Martin Bucumi kugira ngo atubwire ico vyibaza ko nitwashoboye kumuronga kuko atigeze yitaba telefone n'ubutumwa twamurungikiye ntiyabwishuye.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye mu gusozera aya makuru tugaruke hariya mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muyinga inzu 13 harimo n'ubunywero burenga 12 nivyo bibanza vyugawe mu gitondo cyo kuri wa kabiri na musantere wa komine Muyinga Amede Misago. Amakuru dukura muri iyo ntara kamenyesha ko yashize mu ngiro ivyari vyanditse mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane w'iheze imvo yatumye ivyo bibanza vyugawe akaba ari sukurike rirangwa muri ivyo bibanza iyugagwa y'ivyo bibanza rikaba rigamije gukingira amagara y'abanyagihugu bahora bagendera muri ivyo bibanza. Reka inkuru tuyibaze Valerie Mucu.
Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago avuga ko yashize mu ngiro ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kugara ubunywero canke uburiro budakwije ibisabwa. Ubwo buriro n'ubunywero vyugawe n'uburi cane cane ku mutumba wa Kinyota uri mu micungararo y'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga ahugawe amazu y'uburiro 9 hamwe n'ubunywero 11 nayo ku mugwa mukuru w'intara hakaba hugawe amazu y'uburiro 9 n'ubunywero 2 nkuko biri mu ngingo yasohowe na musitanteri Misago mu gatondo ko kuruno wa kabiri. Uwo mutegetsi akavuga ko iyo ngingo yo kugara ibyo bibanza yisunze icegeranyo cy'umugwi wari washinzwe na komine ngo ugenzure ingene isuku n'ibindi byankenerwa byifashe muri ibyo bibanza. Abadandaza muri ayo mazu bagasabwa kwitunganya gushasha bagakosora ibitameze neza kugira ngo basubire kuronka uburenganzira bwo gusubira kugururirwa nk'uko bigaragara mu rwandiko rwasohotse. Abakorera muri ivyo bibanza co kimwe na bene amazu basaba musitanteri wa komine Muyinga guca inkoni ngufi akabugururira mu minsi ya vuba kugira ngo ntibicwe n'inzara kuko ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko.
Valeri Mucho arakenuye ninunga hanyene duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko murayakurikirana. Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurije kugira umunsi mwiza na utaha.